Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM i Kigali 88 n'ibice bitatu. Muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa.
Nibyumvikana ingene abarundi bagiye mu Rwanda kugushaka kwabo kujya gukorayo gucakaze kubakana n'abanyarwanda, uko abanyarwanda bigize n'abarundi birukanwa bunyamaswa ukamega gisere ntibibona.
Uyo ni Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta y'u Burundi havuga ku barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu nkuru twabateguriye mu kanya.
Inchamake y'amakuru avuga hirya no hino ku isi tubafata bashikiriza mu kanya gatoyi. Ku bw'itangazo rya leta y'u Rwanda, President Paul Kagame azokwakira abategetsi b'ibihugu bya Mozambique, Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 zo ku kwezi kw'indwi umwaka wa 2018.
Muri Afrika kandi turabwira ku nkuru yerekeye Uganda bumenyesha ko butazohagarika ingingo nshasha yo kurihisha amakori ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni dorero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Ku bw'itangazo rya leta y'u Rwanda, President Paul Kagame azokwakira abategetsi b'ibihugu bya Mozambique, Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 z'uku kwezi kw'indwi umwaka wa 2018. President wa Mozambique Philippe Jacinto Nyusi yashitse mu Rwanda no munsi wa kane itariki 19 kwezi kw'indwi umwaka wa 2018 mu rugendo rw'iminsi itatu. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azoba ari mu Rwanda kuva ku itariki 22 gushika ku itariki 23 z'uku kwezi kw'indwi. Ni ubwa mbere umutegetsi mukuru w'igihugu c'Ubushinwa ashika mu Rwanda. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi azogendera u Rwanda hagati y'itariki 23 n'itariki 24 z'uku kwezi kw'indwi mwaka wa 2018. Ni urugendo kandi rwa mbere umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi azobagize mu Rwanda. Urugendo mu Rwanda rwabo bategetsi b'ibihugu bya Mozambique, Ubushinwa n'Ubuhindi ruzokomeza imigenderanire iri hagati y'u Rwanda n'ivyo bihugu ko ari bitatu. Abo bategetsi bazoba baherekejwe kandi n'abaserukiye gisata c'abikorera ku giti cabo batari bake. Kongereza ubudandaji n'imitahe nivyo bizoshimikirwa ko kurushiriza cyane cyane mu bisata bijanye n'inyubako, gucukura ubutare hamwe n'ubuhinga bwa none. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azoganira kandi nabo bategetse ku bibazo biraje shinga karere ka Afrika mu gihe ari wayoboye umuryango w'ibihugu bya Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Ubushinwa n'Ubuhindi ni ibihugu bikomeye cyane mu byo gutunza bikorana cyane n'akarere ka Afrika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Igihugu cya Espagne cyarengeye Ubutaliyano mu kuba igihugu cya mbere abimukira baja kuka ibahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere k'Iburaya batera bajamwo. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri cy'abimukira bashika mu gihugu cya Espagne ciyongeye ibice 166% kw'ijana. Umuntu abigereranije no mu mwaka uheze mu kugera hafi y'ibihumbi 604 mu kwezi kwa gatandatu. Abimukira bavuye mu bihugu bya Maroc, Guinea na Mali nibo bagize igitigiri kinini cy'abantu bashasha bashika muri Espagne. Ubutaliyano bwariyamirije ibinebaguro ku ngingo zikomeye bwafashe ku vyerekeye ikibazo cy'abimukira. Abategetsi b'Ubutaliyano baraziririje amashirahamwe ategamiye leta n'ubwato bw'abagira neza kudafasha abimukira kuviramwo mu bivuko by'ico gihugu. Ivyo bikwirikiye vyabaye muri indwi ahishira hamwe rijeje gutabara ryo mu gihugu ca Espagne ryatoye ubwato bw'abimukira bwari bwasambutse buriko bureremba mu bahari Atlantique, mu bahari muri antunga Mediterane hafi y'igihugu ca Libya. Mu bisigarira vy'ubwo bwato hatowe ibiziga vy'umupfasoni n'umwana, mu gihe uwundi mupfasoni yatabawe ari muzima. Amashirahamwe y'abagira neza yagiriza abajejwe gukingira imbibe z'igihugu ca Libya kuba bahevye abimukira bari muri ubwo bwato.
Ama makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje muri Afrika, leta y'Uganda imenyesha ko itazohagarika ingingo nshasha yayo yo kurihisha amakori ku bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bwo guhanahana kamakuru. Ni mu gihe iyo ngingo yateye uruhagarara rwinshi ku bakoresha ubwo buhinga. Kuri uno munsi wa kane niho abashingamateka batanguye igikorwa cyo guhinyanyura iryo tegeko kugira bagabanye amakori bashinze ku buhinga bwo guhanahana ko amafaranga bwonyine. Abanyagihugu muri Uganda bazobandanya bariha amakori ku mbuga nka Facebook, Google, WhatsApp na Skype nk'uko itegeko ribisaba. Inyuma y'imyerekano yabaye mu gisagara cha Kampala mu ndwi iheze, abakoresha imbuga zo guhanahana ko amakuru bari bizeye ko leta ihagarika ingingo yayo yo kurihisha amafaranga angana n'amashiringi amajana abiri y'abaganda. Iryo tegeko ryagiye mu ngiro ku itariki imwe z'ukwezi kw'indwi. Perezida Yoweri Museveni yavuze ko ari ikori rigamije kugabanya urusaku ku mbuga ngurukana bumenyi.
Muhandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye, tubandanize muri Afrika kandi bitegekanijwe ko ubushikiranganji bujeje umutekano mu gihugu cya Amerika ufata ingingo no munsi wa kane kuvyo ko nimba uzo ukongereza ikiringo cyo gukingira abanyesomalia bagera kuri 5 barondeye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi muri bo bari muri leta ya Minnesota irimo itegeko rinini cyane cy'abanyasomalia abanyamerika bakomoka muri Somalia mu gihugu. Abasenateri b'abanyamerika bagera kuri 22 bandikiye ikete umushikiranganje w'umutekano mu gihugu muri Amerika, Christian Nielsen, bamusaba kongereza ikiringo cyo gukingira abo banyesomalia bagera ku 5 kugira ntibirukanwe mu gihugu bahungiye muri Amerika kubera intambara n'ubwicanyi muri Somalia. Senator Tina Smith wo muri leta ya Minnesota asohoye yoboye ako kigoro yabwijwe rya Amerika service y'igisomali ko ibintu bicishafashe nabi cyane muri Somalia. Mu gukuraho ingingo ikingira abanya Somalia vyotuma ngo basubira mu gihugu cabo c'amavuko canke bakarondera ubuhungiro mu kindi gihugu. Avuga ko ivyo vyotandukanye imiryango. Bitegekanijwe ko ikiringo cyo gukingira abanya Somalia kirangira ku itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yasubiye kwiyemeza uno munsi wa kane kuvyerekeye kubahiriza ibwirizwa washingiro ry'igihugu. Yamara ntaco yavuze kuri kazoza kiwe ka politiki aho ni mu gihe hasigaye amezi 5 ngo abanyekongo batore umukuru w'igihugu azomusubirira. Perezida Kabila amaze imyaka 17 ari ku butegetsi muri Kongo. Kabila yatangaje ko itariki y'amatora itegekanijwe kuri itariki 23 z'ukwezi kw'11 muri uyu mwaka w'2018 ikigumijweho, kandi ko yiyemeje kuvyerekeye kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ni mu ijambo yashikirije mu nyubako y'inama nshingamateka. Yavuze ko abanyekongo aribo bazotunganya ubwaba amatora. Ijambo ryiwe ryari ririndiwe n'abanyepolitiki hamwe n'abafashe ico gihugu bari biteze ko agira ico avuga ku kazoza kiwe ka politiki. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Antonio Guterres yaraherutse gutangaza ko Perezida Kabila agiye kumenyesha ingingo zitari nke zikomeye. Perezida Kabila avuga ko nk'uko atanumwe igihugu ca Kongo cahaye icigwa ko atiteguriye guhabwa icigwa kubijanye na demokrasi.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, tubibutse ko mushobora kutwumviriza kuri Facebook Live kuri internet. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Intumwa za leta y'u Burundi zirongowe n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo zagendeye umupaka wa Gasenyi-Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi uciye mu ntara ya Kirundo. Izo ntumwa zahagurukijwe n'ikibazo cy'abirukanwa mu Rwanda hamwe n'icy'abahunguka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
muri ubwo rugendo Filipo Nzobonariba umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo yagendanye n'icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano izo ntumwa za leta zabanje gushika ku mupaka kuraba aho abahungutse cyangwa birukanwa bashikira mu nyuma zica zibonana na bamwe muri bo umunyamabanga mukuru wa leta yabanje kubwira abanyagihugu icyatumye bahaguruka
abakuru bacu bara leta baradusabye yuko tworonda kakanya tugasimba koko tukabibonera amaso mu yandi bavuye bavanwe kwa gushikuza kw'abanyamakuru mugabo sindababeshe siko ndabageza ko barashikuza mugabo umuntu arakubwiye ati menga cyo twumvise miradio ati muraraba neza giye kabagombye gushira mwakunyo kuryoshye inkuru
muri uko kurondera inkuru zimvaho izo ntumwa za leta zumvirije ubwa mbere abahungutse
Generalije kuno dufashwe sanga dufashwe nabi kubuvuzi bufasha bwose bwaho rwane ikintu kigoye kabisa ndebe mu myaka mfite ryo sanga cyose kimereka ngiye n'izogwi wacu bampombeho bwa muryango na busize uko nakuna ariko kuza naraturutse namenye ni mikambi mwejo
aba abarongozi bo bakora mu muri ASEL nibo ubwira kusara gutaha bakanga ari umurundi mugenza umugete dutahe ataza kukwitwara bakaca gufunga
mu nyuma zumviriza abirukana
ibazo no kuvuga ngo umurundi abaha mu Rwanda adafite ibyangombwa byiranga muntu abone ubwene gihugu agomba iherezo kuzotaha bakatugisha ni inama bakatubwira ati mwebwe ntaho muri koko ni mufite uburenganzira bwo kuzosezerana n'abagore bayo
babirukana bamwe bavuga yuko ngo Burundi ngo bushobora ngo kuba gotera u Rwanda ntabo twigeze twumva ariko bavuga ko bashobora kuba bocumbikira abarimo kuva mu Burundi ngo bagacumbikirwa na bene wabo twarashobora kuba tujyamye mu nzu bakwirukana babanje kureba mu nzu yuko nta murundi yoba wundi yoba arimo cyangwa nk'umusirikare nyine wo mu Burundi bakajya kuhasakaho
abagiye barirukanwa bose bagiye baravuga ko ivyo bari batungiye muri ico gihugu ataco batahukanye hari nabavuze ko babanje gufatwa nabi
mu gitondo tukazinduka dukubitwa twajya kunya tukagenda makere kucya bavayo tukagenda n'undi makere tugakubitwa cyane gose gwerega ngo mwatwibone ngo mwarufashe ngo mutarashe
nzobona ari bavugira leta y'u Burundi avuga ko umutima indongozi z'u Rwanda zeretse abarundi utandukanye n'uwo u Burundi bweretse abanyarwanda muri kahise
murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahabyarira bakahubaka bamaze bakahatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi dufize umutima runtu nta mutima w'ubunyamaswa dufize cyo gituma rero atawovuga ngo mu kudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nge kari wo bafise mugabo nitwibaza ko abanyarwanda babise bose umutima nk'uyu
mu biriko biraba HCR ntiyera mu maso ya leta y'u Burundi niko kuyitera akamo
cyate akamo bari kikubandanya bipfuka mu maso bigira impumyi ku bintu bikorwa izuba riva abarundi murabo bahungu batorotse batubwiye inyene barinze gutoroka nyene bikingi bisaka kugira baze batubwiye yuko arabiyarikije kuva mu mwaka uheze base kurekuramo numwe ariko ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu Rwanda kugushaka kwabo kujya gukorayo gucakaze kubakana n'abanyarwanda kuko abanyarwanda bagize n'abarundi bagomba kwibera mu mahoro mu Rwanda birukanwa bunyamaswa ukamenga hagisere ntibibona ntibyumvikana ingene boreka abagomba gutaha mu mahoro bo babuza gutaha hagisere kabijya mikababuza kandi nikirarorera abari ko birukanwa bunyamaswa nk'uko umenga mu Burundi sigihugu kirimo amahoro
ku ruhande rwa leta y'u Bujumbura kwirukana abarundi bagirizwa ko bacumbikiye inkozi z'ikibi n'ugwitwaza Filipo Nzobonariba avuga ko uwakoze amakosa ashikirizwa ibiro by'abaserukira igihugu ciwe imbere yo gucirwa urubanza hakurikijwe amategeko y'igihugu yakosherejemwo gushika no munsi ibiharuro bitangwa n'intare ya Kirundo byerekana ko abarundi baharugwa mu 3000 bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze 150 nabo bakaba bamaze guhunguka muri ico kiringo nyene bavuye mu gihugu cy'u Rwanda intare ya Kirundo ikamenyesha ko abo bose bahunguka babanje gutoroka ikambi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika ntiyashoboye kuvugana n'abayobozi b'u Rwanda canke ab'umuryango wa HCR kugira ngo badusobanurire neza impamvu zitangwa n'abo barundi mu gutahuka kwabo tuzokurikiranira hafi iki kibazo mu bindi biganiro byacu Andi naho mu Rwanda mu gihe habura iminsi mike ngo Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping agire urugendo rw'akazi muri ico gihugu byo bihugu byompi birashima ubucuti bwamaranye hagati bamaranye hagati y'ivyo bihugu imyaka itari mike kuva bakavuga ko bazobandanya gukorana cyane mu migambi yo kurwanya ubukene. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa I Kigali.
Iminsi sigayire barirwa ku ntoki ngo Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa bwana Xi Jinping asesekare ku butaka bw'u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. N'uruzinduko azagirira mu Rwanda kuhera ku itariki ya 22 kugeza ku ya 23 z'ukwezi kwa 7 kandi rufite kinini ruvuze ku Rwanda kuko iki gihugu kiri mu bya mbere bikize kandi gisanzwe gifitanye imibanire myiza n'u Rwanda. Uhereye ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame na washimye uburyo ibihugu byombi bibanye. Uku niko yabibwiye CGTN televiziyo y'Abashinwa mu kiganiro kihari.
Yes, we have with China a productive cooperation in the areas you have mentioned, which is real estate construction.
Aragira ati dufitanye n'Ubushinwa ubufatanye bwiza mu nzego twavuze nko mu bwubatsi, mu buvuzi, mu burezi. Dufite abakiri bato basaga 1,000 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Bushinwa, by'umwihariko mu bumenyi n'ikoranabuhanga, kandi dukomeje kubona ibyo byiyongera no mu
buhinzi.
Mu kiganiro ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda yahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru, Bwana Henry Rao Hongwe yuhagarariye Ubushinwa mu Rwanda yavuze ko uruzinduko rwa Perezida w'Ubushinwa mu Rwanda ruzagira inyungu ku Rwanda.
I do hope by this presidential visit, by this
ati nizeye ko muri uruzinduko rwa Perezida n'ahandi hazagenda haboneka umwanya dushobora kuzamenyekanisha birenzeho inganda zo mu Rwanda n'ibyo mu Rwanda tubyereka abaguzi b'Abashinwa. Rero dushobora gufatanya muri urwo runyurane rw'ibiva mu Rwanda bijya mu Bushinwa, tugateza imbere ibikorerwa mu nganda z'u Rwanda. Mu rwego rw'ubucuruzi biragoye kumenya umubare wa nyawo w'ibiri ku masoko mu mu Rwanda bituruka mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nanone nta wabura kwemeza ko byiganje. Bwana Benjamin Kangabo twamusanze mu iduka Pick and Go ry'imyenda n'inkweto mu mujyi wa Kigali. Yabwijwe irya Amerika ko amaze imyaka 3 arangura mu Bushinwa kandi afite impamvu asobanura.
Yagize amahirwe yo kugenda mbyinjiramo nkagenda nkareba i Bugande, nkareba muri Tanzania, nkareba muri Kenya, ugatangira uharangurira. Ariko iyo umaze amezi 6 uribaza ati ababo inganda zikora bagasanga nabo bazikuraho ngaho mu Bushinwa, bavuga ati reka nanjye ntere intambwe abariho njya kubizana, kuko ubona ku giciro cyo hasi kurushaho. Bityo akaba ariyo mpamvu yatumye umuntu ajya kubizana mu Bushinwa.
Uretse kuba uyu mucuruzi avuga ko ibiciro biri hasi mu Bushinwa ngo banigirayo byinshi,
abantu bashobora gutekereza ko icya mbere bifasha wenda ari nka kunguka ayo mafaranga, ariko hariya muri iki gihugu cy'Ubushinwa hungukira mu bwenge cyane, kuko byonyine n'uburyo ki bakora utandukanye n'uburyo ki Abanyarwanda dukora. Hariya ni abantu bakora cyane kandi agahora bafite ikintu cya creativity, bahora bahimba kubera niba navuga ko ari competition ubwabo ibiri hejuru, ariko bahora bahimba uko ugiye usanga ikindi gishya, bagira bita Canton Fair, ugasanga n'ama exposition ngukira mu bwenge cyane.
Imibare itangwa na ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda iragaragaza ko mu 2017 ibicuruzwa byinjiye mu Rwanda bituruka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni zisaga 150 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu bicuruzwa by'ibanze u Rwanda rwohereza mu Bushinwa birimo ikawa, icyayi n'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu kandi Ubushinwa bukunze kugaragara mu Rwanda mu bikorwa by'ubwubatsi, ikoranabuhanga, ubucuruzi, ubuhinzi n'ibindi. Abarangura mu Bushinwa baturuka mu Rwanda bakifuza ko imibano ku bihugu byombi yakomeza kuba myiza.
Igihugu iyo kikurusha iterambere cyane, urabanza ukakiga. Mu kukiga bwa mbere ni ukwiga urwo rurimi rwawe. Nari gusanga Abashinwa atari bo bakagombye kwiga Icyongereza, ahubwo ari igihe bakagombye kwiga Igishinwa kugira ngo nanjye bimfashe muri business yanjye. Kuko niba kiri mu bihugu bya mbere bibiri bikomeye ku isi mu by'ubukungu, nkeka ko ntago cyaba ari ikintu cyiza twakora uko dushoboye ku buryo umubano utacika.
Imibano y'Ubushinwa n'u Rwanda imaze imyaka 41, biteganijwe ko mu ruzinduko rwa Perezida w'Ubushinwa bwana Xi Jinping mu Rwanda hashobora kuzabaho gusinyana amasezerano y'imikoranire ku bihugu byombi ku mishinga mishya. Ubushinwa bukomeje kwiganza ku mugabane wa Afurika, kuko uretse n'u Rwanda biteganijwe ko Perezida w'Ubushinwa azasura n'ibindi bihugu birimo Senegal n'ibirwa bya Maurice. Bwana Ping w'Ubushinwa agiye kugira uruzinduko rw'akazi mu Rwanda nyuma y'uruzinduko rw'akazi mugenzi we bwana Kagame nawe yagiriye mu Bushinwa mu mwaka ushize wa 2017. Akabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, leta itangaza ko imiryango icuguruye kuri wewe wese yoba yifuza kuza kugira ica korera mu Rwanda. Gusa u Rwanda ruvuga ko ategerezwa akubahiriza ubwigenge bw'igihugu. Ibi bivuzwe inyuma ya akanama kaunu gashinzwe kugwanya ikubagurwa ry'abantu, gasabye leta y'u Rwanda ko kosubira kugaruka mu gihugu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru wacu asumutakaboye.
Itsinda rya Loni rishinzwe kurwanya icarubozo ryari herutse guhagarika ibikorwa ryari ryajemo mu Rwanda. Ibi bikorwa byari bigamije kumenya uko imfungwa zifatwa mu Rwanda no kugira inama leta ku gushinga urwego rw'igihugu rugenzura afungirwa abantu. Izi ntumwa zavugaga ko leta y'u Rwanda yazinanije ntizibashe kugira aho zifuzaga kujya hose. Guverinoma y'u Rwanda isanga iki cyemezo kidafite ishingiro kandi kikaba kinyuranye n'imikoranire igomba kuba hagati y'inzego za Loni na za guverinoma. Nk'itanga Leta y'u Rwanda yasohoye mu ntangiriro z'uku kwezi ryavugaga ko u Rwanda rwakoze ibishoboka byose ngo rworohereze aka kanama. U Rwanda rukavuga ko rwafashije abagize aka kanama bakabasha kugera aho bifuzaga hose, harimo n'amagereza, ndetse rubemerera no kuvugana n'imfungwa. Mu minsi ishize izi ntumwa zari zasabye Leta y'u Rwanda kuba zagaruka kongera gusubukura ibikorwa byazo mu Rwanda, ariko Leta isaba aka kanama kubanza gutanga ibimenyetso by'ibyo aka kanama karega ubutegetsi, ndetse no kubagezaho ibyari byavuye mu ngendo akanama kakoze ahantu hanyuranye mu minsi itanu kamaze mu Rwanda. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rikomeza rivuga ko nta na kimwe akanama kakoze. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera bwa Nevode Uwizeyimana yabwira Ijwi rya Amerika ko aba bantu mu gihe baba bakifite gahunda yo gukorana leta y'u Rwanda imiryango ikinguye.
Twebwe aba bantu bigeze kuza rimwe baragenda, ntabwo bagarutse. Ntabwo rero twebwe twavuga ngo nitwe tujya kubashaka. Igihe cyose imiryango yacu irakinguye, guverinoma ihora ifite ubushake bwo gukorana nabo. Aho baherukiye hano baragiye, hanyuma nibashaka kugaruka ngo twongere dukorane cyangwa se dukomeze ibyo twari twatangiye, abantu bakorana, kuko n'ubundi iriya miryango mpuzamahanga kenshi tugenda tunakorana. Ikindi cya kabiri ni uko nta icarubozo ribera muri iki gihugu, ku buryo rimwe na rimwe ujye usanga hari naho na mandate yabo ubwayo ari critical. Ntabwo nibura no kuza gukora investigation ku muntu cyangwa ushaka kuganira n'umuntu kwiyicara ubuzo, nibura ubuvuga uti hari za indice cyangwa se hari ibimenyetso, hari utuntu nibura twatuma nkeka ko nibyo biriho bikorwa biriho. So, uwabaza ahantu wabere yicara ubuzo muri iki gihugu azahatubwire je ntaho nzi.
Nitangaza zinumwa zashize hanze nyuma yuko ziva mu Rwanda zavuze ko zitabashije kugera muri za gereza n'ahandi abantu bafungirwa nkuko zabyifuzaga. Izinumwa zavugaga ko naho zageze zitabashije kuganira n'imfungwa mu ibanga. Bavuga kandi ko babonye amakuru ababwira ko bamwe mu bafungwa baganiriye bashobora kubiryozwa. Ibi birego leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko bidafite ishingiro.
Ibyo barabeshya, ibyo bazabikubwira, uzabegere bakubwira ibyo ari byo, barabeshya. Icyo ngicyo twanavuze ko ari ikinyoma, ntabihari bazakubwira ibyo ari byo. Ibyo ni ibintu bagenda biganirira, ngira ngo ni ukwiganirira, ariko ibyo ntabyo tuzi twembe. Ntabyabaye, ntabihari. Niba bihari wagombye kubumbwira uti dore ABCD, dore ibyo bambwiye. Ariko twabahaye facilitation zose zishoboka kandi igihe cyose twiteguye gukomeza kubafasha kugira ngo bashobore gukora akazi kabo no kugera ku nshingano zabo.
Biro irwanya icarubozo ni igice kimwe cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Intumwa zaryo zari mu Rwanda mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga y'i Geneve yo kurwanya icarubozo, gufata abantu bunyamaswa n'ubundi bugome bwambura ubuntu agaciro ke. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro. Mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya Amerika, Washington DC. Ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe abimukira ritangaza ko igitegiriye cy'abimukira bahunga karere ka Afrika bakajabuka ibahari Mediterane bagana akarere k'Iburaya cagabanutse. Inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru yimenyereza umwuga hano ku Ijwi rya Amerika, Placide Magambo.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira rivuga ko umubare w'abambuka inyanja ya Mediterane bajya ku mugabane w'Uburayi wagabanutse ku buryo bugaragara muri uyu mwaka. Kugera ubu muri uyu mwaka, umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira ukaba wemeza ko abagera ku 47,600 aribo bambutse inyanja bagana i Burayi gusaba ubuhungiro, abandi bajya gutura. Uyu mubare ugeze kuri kimwe cya kabiri cy'umubare w'abambutse inyanja umwaka ushize, kandi bakagera kuri kimwe cya gatanu cy'abambutse mu mwaka w'2016. Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira ryemeza ko impfu z'abagwaga mu nyanja bambuka bagana i Burayi nazo zagabanutse cyane. Umuvugizi w'iryo shami ry'umuryango w'abibumbye, Joel Milman, avuga ko abantu bagera kuri 193 baburiwe irengero, abandi bakitaba Imana mu byumweru bitatu bishize. Aragira ati,
and that accounts for about a third of all the deaths in the region this year, which now
iyi mibare iragaragaza ko muri ako karere kegereye inyanja ya Mediterane, kimwe cya gatatu cy'abimukira bitabye Imana ugereranyije n'abahatakarizaga ubuzima buri mwaka mu gihe cy'imyaka inishize, kuko abagiraga ku 1500 aribo bagwaga muri izo ngendo buri mwaka. Hambere mu myaka yashize byari bimenyerewe ko habikwaga ababaga bitabye Imana buri munsi, ariko kuba bageze kuri 193 babaruwe mu byumweru bitatu bishize ntibigikabije cyane. Milman avuga kandi ko umubare w'abimukira baganaga mu gihugu cy'Ubutaliyani nawo wagabanutse ku buryo bugaragara, ariko kandi ko inzira iri hagati y'igihugu cya Espagne n'inkengero za Afrika ariyo ikomeje kugaragaramo ingendo z'urujya n'uruza rw'abimukira. Akanavuga ko abagera kuri 200 bambuka buri munsi mu buryo butemewe n'amategeko, kandi hakanagaragaramo abenshi baburirwa irengero n'abandi bakagwa muri iyo nzira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira rivuga ko ibibazo byitirirwaga abimukira ubwo babaga basuhutse nabyo bitacyumvikana cyane. Iyi mibare ubwayo isobanura ko ibyitwaga ko abimukira ari bo mvo n'imvano y'ibibazo umugabane w'i Burayi uri kunyuramo byaba atari byo, ahubwo u Burayi bushobora kuba bwifitiye ibindi bibazo bikomoka kuri politike yabwo.
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kwanyaburunga. Kwanyaburunga.
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi wa mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha, ariko mbere yaho turabashikiriza incamake y'amakuru twabashikirije.
Twamenyesheje ko ku bwo itangazo rya Leta y'u Rwanda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azokwakira abategetsi b'ibihugu bya Mozambique, Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 z'uku kwezi kw'indwi umwaka w'2018.
Tubabwiye kandi ko Leta y'u Buganda imenyesha ko itazohagarika ingingo yayo nshasha yo kurihisha amakori ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi zo guhanahana kw'amakuru. Izo nazo zikaba ari Facebook, Google, WhatsApp na Skype.
Igihugu cha Espanye carengeye Ubutaliyano mu kuba igihugu cha mbere abimukira bajabuka bahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere k'Iburayi abatera bajamwe. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri cy'abimukira bashika mu gihugu cha Espanye ciyongeye ibice 166% umuntu abigereranije no mu mwaka uheze, mu kugera hafi y'164 mu kwezi kwa gatandatu.
Aho ni naho doreje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi muri studio gatanu i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Fide Niyongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tugashimirana Innocent Kimenyi yageranije ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha. Mugire rero ibihe byiza, mubandanya kandi gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.